Tangishaka mugira umunsi mwiza mubandanye mwumviriza radio mukunda ijwi rya Amerika.
Mwandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mu Rwanda turi kuri FM 104.3 no kuri FM 88.3 ya radio inshuti ya bose. Mwiriwe inshuti bakunzi, n'ikaze makuru kuri uno mugoroba mugiye gushikirizwa na Joy Diane Ninahazo. Hiyo hakurya muri Canada mu gisagara cha Ottawa, urunana nyarwanda ruharanira impinduka rwatangujwe na bamwe mu bari mu nzego nyobozi z'umugambwe RNC.
Ubutegetsi bwa Kigali bufite imikorere itubaha uburenganzira bw'umuntu mu buryo bwose bubaho, bwaba mu buryo bw'amikoro bw'umutekano bw'ubuzima gatozi. Nta kintu kimwe kibaho mu Rwanda kegera ubuzima.
Uyu ni Kamana Ashil, umuvugizi w'umugambwe mushasha utabwa rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda warayuvukiye muri Canada. Ibitero by'indege za gisirikare za leta ya Siriya n'Uburusiya bishobora gushyirwa mu rwego rw'ivyaha vy'intambara. Umuryango w'ubumwe bwa Buraya utangaza ko ubutunzi bwawo bukomeje gucumbagira. Umuryango witeze ko bizoba bibi gusumba mu mwaka uzaba 2021. Idoni doya makuru yose duce ku masonga harimo n'ubwandu bwa corona mu mpunzi zahungiye muri Uganda ni mu kanya isasi. Turahera kuyageze hirya nino ku isi duhereye ku mugabane wa Afrika, aho leta ya Cameroon ibeshuza amakuru yuko yobigiye kuja mu biganiro n'abayoboye abashaka kwiyongora ku gihugu. Ibindi kuri ino nkuru na mugenzi wacu Fidel Niyongabo.
Amakuru yerekeye ivyo biganiro iravuzwe cyane ku mbuga ngurukana bumenyi mu rwirangiye. Byatangajwe ko umutegetsi aserukira leta yabonanye ku mugwa mukuru Yaounde na bamwe mu bayoboye abashaka kwiyongora ku gihugu bavuga ururimi rw'Icyongereza aho bapfungiwe. Itangazo ryasohotse ku munsi wa mbere ryatewe ku igikumu n'umushikiranganji rero gutangaza amakuru Rene Emmanuel Said ryarabeshuje amakuru y'ivyo biganiro. Iryo tangazo ryongeye rivuga ko leta iriko iragira utwigoro twose tugenewe guhagarika uruhagarara n'ubwicanyi birangwa mu ntara zibiri z'igihugu zivuga ururimi rw'Icyongereza. Yamara iryo tangazo rivuga ko ingingo zose ziriko zirafatwa zijejwe gukingira ubumwe n'imbibe z'igihugu. Uwo mutegetsi yatangaje ko leta yasuye gutera kamo imigwi itwaje ibigwanisho kayisaba kubishyira hasi bakemera umugambi w'amahoro washikirizwe na Perezida Paul Biya. Intambara mu ntara zibiri zivuga ururimi rw'Icyongereza muri Cameroon yatumye abanyagihugu batari bake batakaza ubuzima bwabo, ibintu bitari bike vyononekara, abantu benshi nabo bava mu zabo. Abashaka kwiyongora muri izo ntara bagiriza leta ko yabakumiye.
Fide Niyongabo, urakoze. Tukiri kuyavugwa ijya nino ku isi, ishamwe mpuzamakungu ONU ryashize ahabona uno munsi icegeranyo ku ntambara yo muri Siriya by'umwihariko mu gisagara cya Idlib. Iyo raporo ivuga ko ibitero by'indege za gisirikare za leta ya Siriya n'Uburusiya bishobora kwitwa ivyaha vy'intambara. Inkuru tugezwaho na Thomas Kamirindi.
Icegeranyo cyanditswe na komisiyo ya Loni ishinzwe anketi kuri Siriya. Komisiyo yabaruye ibitero 52 bitandukanye nk'uko ibivuga, birimo 47 byakozwe n'indege z'intambara za leta ya Siriya n'iz'Uburusiya mu mujyi wa Idlib uri mu majyaruguru y'uburengerazuba bwa Siriya kuva mu kwezi kwa 11 2019 kugera mu kwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka 2020. Bimwe muri ibi bitero byibasiye abasivili mu nkambi zicumbikiye abavuye mu byabo kubera intambara, ibitaro, amashuri n'amasoko. Komisiyo iti byahitanye abantu b'inzirakarengane 100 bituma n'abandi bagera kuri miliyoni bongera guhunga. Komisiyo ivuga ko bishobora kwitwa ibyaha by'intambara n'ibyaha byibasiye inyokomuntu. Mu kwezi kwa gatanu gushize, umuryango mpuzamahanga uharanira uburenganzira bwa muntu Amnesty International nawo wari watangaje icyegeranyo kirega leta ya Siriya n'Uburusiya ibyaha by'intambara mu mujyi wa Idlib. Guverinoma y'Uburusiya yo ivuga ko nta ruhare ingabo zayo zibifitemo. Komisiyo y'umuryango w'abibumbye ishinzwe anketi kuri Siriya irega kandi ibi byaha by'intambara n'ibyaha byibasiye inyokomuntu n'umutwe w'abarwanyi witwa Hayat Tahrir al-Sham HTS mu magambo ahenye ugenzura amajyaruguru y'uburengerazuba bwa Syria hose. ONI ivuga ko warashe ibisasu bya rutura mu basiviri nta mpamvu za gisirikare zibiteye. ONI irega HTS mbere yitwaga Front Nusra ibyaha by'iyicarubozo n'ubuhotozi ku baturage b'inzira karengane.
Umuryango umwe bwa Buraya watangaje ku butunzi bwawo buzokomeza gusubira inyuma muri no mwaka wa 2020. Geoffrey Mutagoma nize atugezaho.
Komiseri ushinzwe ubukungu mu muryango umwe bw'Uburayi Paolo Gentiloni yabwiye abanyamakuru ku kiza cya COVID-19 cyazahaje ubukungu bw'Uburayi ku rugero rurenze uko babitekerezaga. Ibihugu 19 byo muri uwo muryango bikoresha amayero bizasubira inyuma mu bukungu ku rugero rw'umunani n'ibice 7% muri uyu mwaka, bizamuke ku rugero rwa 6.1% gusa mu mwaka utaha w'2021. Mu kwezi kwa gatanu, Uburayi bwateganyaga gusubira inyuma mu bukungu ku rugero rwa 7.8% muri uyu mwaka, bukazamuka kuri 6.3% umwaka utaha. Ariko ikiza cya COVID-19 cyatumye ubucuruzi bufunga n'ingendo hagati y'ibihugu zirahagarara, mu gihe abatuye Uburayi bategekwaga kuguma mu ngo. Gahunda yo kongera gufungura imiryango nayo iragenda buhoro ugereranije n'uko byateganywaga mu kwezi kwa gatanu. Ubufaransa, Ubutaliyani na Espagne biri mu bihugu byagizweho ingaruka n'iki kiza, kandi ubukungu bwabyo buzakomeza kuzahara kurusha ibindi byo muri uyu muryango.
Barakoze bagenzi bacu kuri ano makuru ageze hirya nino ku isi bahejeje kudushikiriza. Ijwi rya Amerika mukomeje kumva mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ndabutse ko muri ko muyumva kuri za FM zitandukanye n'imirongo ya shortwave. Mushobora kutwumva ikibiriraho kuri wezi 3 akaburungura byacu vewa akaburungu com. Adresse ya Facebook yacu, YouTube na Instagram ni vewa radio yacu. Mukanya twerekeza mu karere. Amakuru agezweho mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere mu Burundi, ahavugwa imyidogo ya bamwe mu batunze amodokari mu gisagara cha Bujumbura bagiriza ikigo Trako guteba ku baronsi impapuro zemeza ko imiduga yabo atatu nengigira. Ibindi kuri no nkuru Ijwi rya Amerika ryateguye gifashishije abakunzi bayo mu Burundi, tubibaza mgenzi wacu Desire Hatungimana ari Kigali mu Rwanda.
Bamwe batunze amamodokari mu gisagara cha Bujumbura na cyane cyane abatunze imodoka zunguruza abantu n'ibintu barashima ko Otrako yahinduye indinganizo kandi kwikoresha uburyo bwa none. Uno mugabo atunze imodokari yunguruza abantu.
Urabona ubunye twahora tuyiriha ku mezi 3 mugabo ubunye tuzoyiriha ku mezi 6 akarusho karimo cyane, kuko urumva bica ucuriha kabiri mu mwaka, kandi urumva kubera ko twaba tuyiriha 20,000 sa mu mezi 3 ariko ubunye tukaba tuzoriha 5,000 mu mezi 6, ndumva harimo akarusho naho babifatiye hamwe tukayatangira rimwe tutiteguye. Niyo umaze kuriha naho iyo dokumenti yasigaye yo bakurindirije kubera amakaratasi wabarihiye kubo yafise umuroraje ntakuvugisha.
Naho hari abashimira indinganizo nshasha y'icyo kigo amahinyo yo ntabuze, nkuko bivugwa n'abatunza mu modokari. Kubona icyo kibanza gisuzumirwamo mu modokari ari kimwe, unakavuga ko batonda ari benshi agasaba ko hogira igihindutse.
Gusa nuko usanga dutonda yo turi benshi, gusa icyo bari bakwiye kudufasha, bari bakwiye kudufasha tukaja mu tubiro twinshi aho turihira pana kujuragirika dutonda tugira gute.
Hari ayandi mahinyu abatunze imodokari bagiriza ikigo cya Otrako nuko gikwega amaguru mu kubaronsa icyo cyemezo, akavuga ko bama bagiraniye ingorane n'igipolisi kijejwe uruja n'uruza mu mabarabara iyo ikiringo cy'agapapuro mfata kibanza bahabwa carangiye.
Novuga yuko ubu ari ikintu twovuga kinini kiduhoboye amaboko mu mugongo, ni ku kintu cerekeye agapapuro baguha. Kaya agapapuro baguha ukamara 7 days, iyo rero 7 days zibaye expire zibaye guhera, ugahura n'umupolisi mu ibara ntacu musiguri akubwira ngo zana wagenda ya angu nituraheza, umva icho kinu bote heza kuchiga baka kiraba, umva muli cho gerero jene baze uko bo geragezu baka raba ngena bo gahinyanyo yu muna gie kuyirondela baka guha bata kaguha ena izo seti juu ugie kukarondela ugo shushiku karo
ilifo kwa wali waku ye kugirango babo mose nyene basi wa mose nyene weko wa shikiri uchula rugiwi ijahanyo.
Ubuyobozi fata kibanza bwa Otrako buratahura imyidogo y'abatunze imodokari. Umuyobozi mukuru w'ifata kibanza bwa Otrako akavuga ko ubu abanywanyi boroherezwa iyo bituye iryo shyirahamwe.
yongorani tulamaze kuibona abanywanyi batako bamaze kuza kubivuga ngaha twebwo tukora ubwa mbere cyo twanza kongereza ikiringo ako kaya karisi baba bahaye kamara ariko rero uretse kongereza ikiringo cyuko turakora ibishoka byose kugira ngo izo ngorane zuko kaya karisi gahera idokima barondeye itaraboneka bive mu nzira twarashije gukura mu nzira ikibazo kihari cyuko bamwe twasaba bene imiduga ko bishikira ngaha kubera ikibazo cy'amafaranga cyabaye cinshi icyo twari turakibangira ko ubu umuntu atari hafashije gukurungika umuntu akamutorera impapuro z'umuduga canke akanamurungikira imodoka kuza kurondera izo mpapuro z'umuduga.
Mufonda Nijimana asanzwe ajejwe ibibazo by'ubutunzi n'abakozi muri iryo shirahamwe asigura ko kubona ibyo byemezo biteba kuboneka ari ikibazo cy'ubuhinga kandi kiriko kiratorega umuti
kubera isisezo turakoresha nishasha abakozi ntibaragera ku rwego twavuga tuti barayimetriza ndacyafise rero ibyo kumenyera ariko twibaza ko bigenda bitera binyaruka kurusha ubwa mbere uretse ibyabaye mu mezi ya mbere batari bwamenyere na gato byateje cyane ubu ibishasha byo biranyaruka twifuza rero yuko twoshika ku rwego kuko noneho umunywanyi bitabangombwa ko agaruka ko muri rya minsi twamuhaye kandi ihera twamuhaye icyangombwa ciwe yaje kurondera nico kivuzo nibyo tuba turakora tuba turakoresha byose kugira ngo ibijyanye bose bahari inzitizi zituma impapuro z'umuduga zitaboneka mu mwanya umara kajya karesi ziveho zose.
Ubuyobozi bw'ikigo cya Otraco bugatera kama igipolisi kijejwe uruja n'uruza mu barabara kuraba neza kugura urupapuro mfata kibanza kongerejwe ikiringo gutanga icyemezo gishasha cerekana ko imodokari ikomeye hakoreshejwe ubuhinga bwa none byatanguye mu kwezi kwa 12 mwaka uheze w'2019 aho hambere uwutwa imodokari yiwe ihejeje gusuzumwa yatahukana icyo cyemezo citwa control technique ubu abaronkejwe urupapuro vyihuta bavuga ko barindira iminsi ndwi.
Tugume mu Burundi ahamwe mu mashirahamwe aharanira ineza y'abarwayi n'amasandika asaba leta gukurikirana neza ko ibikoresho byo gupima umugera wa corona iri kwiratanga mu mavuriro bikoreshwa akazi vyagenewe. Inkuru ya mugenzi wacu Eloge Birika neza.
Urwego rw'ijambo abagwayi mu Burundi SMEBU, cadre d'expression des malades du Burundi mu Gifaransa rumenyesha ko rwakiriye neza ingingo ya leta yo gutangura gupima mu kivunga kuva kuri uyu wa mbere ihereye ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura hamaze kugaragara abantu benshi bandi mu mugera wa corona kurusha handi mu gihugu.
Sivye nk'abantu bakize umuvugizi w'urwego
tubona akigoro ntangere dushima muri SMEBU kukuraje ico kiza uno munsi niko kiragwanywa ibintu byitayeho abagwayi batira biyongera turaje kumisi kumunsi rero uko wafashwe twumvushaje wa mugari abantu uvuga ko ariko arafata neza atashotse ko yakora kugira ibintu bigende neza.
Na sendika y'abakozi bakorera mu gisata cy'amagara y'abantu mu Burundi SNTS ivuga ko iki gikorwa cyatanguye kuri uyu wa mbere kirangajwe imbere n'umukuru w'igihugu cyari gikenewe ariko Marie Bukura yirongoye hamagariye ubushikiranganji bw'amagara y'abantu kwitwararika ibintu bibiri nyamukuru ukwigisha abakorera kwa muganga no kubaronsa ibikoresho bihagije hatibagiwe gukurikirana ku ivyatanzwe ibikoresho vyagenewe.
Icyo twifuza ni uko iby'ukuri ibikoresho bitanga bikwiye gute bakaza barasaba raporo ku bw'ibikoresho byatanzwe kugira ngo babone yuko bihuriranye n'ubumbane bw'abagwayi baza kuko baza ari benshi ni nako abavura bashaka kwandavuga kubera iki akazi kaba kenshi ugahura n'umwanya ibikoresho bitari hafi bari batuma bandura cyane rero ababajejwe bakaba igikoresho kandi atari nazo kuvugira ku munwa ngo birakwiye nabo nyine bakamanuka bakaba yuko ibyo batanga byashikiriye abantu kindi maco yuko cyane cyane yo hagiye icyaduka nk'icyo gutanga ibikoresho ni kimwe mugandi kunaberekana ingene bikoreshwa kuko yabona ubu haraza ibikoresho bishasha kumbe n'abantu bazatamenyereye k'abakozi bashasha bari binjiye mu kazi vuba abandi kumbe batari bwaje mu bishata byo barakira abantu cyane ko maze kuraba nk'ibintu by'ibidiyo bije hari aho bisatira intara zimwe abandi aho bakaza bakarabimenye nk'uko bifata batamuhamara bakaza batarira bimenyere kwakira ibintu by'ibiza nk'ibyo twari twasabye yuko inyigisho aho tuba mu bifata byose kuva mu mabuye mato mato gushika mu bitaro bihagurutse n'ibikoresho bishasha abantu batamenyereye bakabibigisha kuko nk'iyi corona virus ni indwara nshyashya nukubwa yuko abantu turi mu myuga natwe twakoze cyatawe nigeze bona bigishwa neza hanyuma n'ibikoresho bikatangwa umukozi agakora umutima utekanye niho yonakira neza abantu nawe ntiyandu kandi nabo nyene bakadara kima kesh kukwewa mwenye mwa kwa ye babandila wengene babapure
umuitu wala likole tisigura kwa ya uyu mbele kimbele ya vyose muganga tadandi kumana mshikanganji wa magara ya banu ya wivu zekuru yu wa mbele ya likatanguza yosekeza jitiriwe ndakira sinandula kandi sinanduza COVID-19
ibikole isho tiyo kwa muganga ababa tukorana rafise kamunwa dukuye kugira ngo iyo bariko barapima bene gihugu bikingire nabaje kwipimisha turabaha mu gihugu hagati kizobandanya gute nuko dufite ubundi buhinga tuzokoresha aho abajejwe gupima basanzwe bari muri aba mwabonye kugira abavyigire ngaha ingene bafata ibipimo hanyuma hari abandi bari mu kigo NSP bariko barakora gufasha gusuzuma ibipimo twafashe bace babimbonegwaho kubimenya hanyuma zoca baduga mu bitangura kugira ngo bakoreshe ubundi buhinga bwa GeneXpert aho bazashobora kwakira ibipimo byavuye hagati mu gihugu ku ntara ku ntara bakabisuzumira hariya hari n'andi abandi baganga nabo bize tuzofashanya
abana bakize na wahamagaza abarundi gukurikiza impanuro bahabwa n'abajejwe amagara y'abantu
icyabanda abwire cyose nuko burya ingwara ya virusi y'umugera ku cyirwa cyagendera kigwa ni ingwara idakira ni ingwara igenda ikagaruka kimwe gusa mbona nuko abarundi n'abamugihugu cyacu twobandanze kurikiza ziyangingo twabwiwe na leta bicishije gushanjwa mu karere y'abantu
iruhande y'ingingo yafashwe n'umukuru w'igihugu ku wa kabiri w'indwi iheze yo kugabanya igiciro c'isabuni kugeza ku gice hamwe n'icy'amazi mu bisagara n'imigwa mikuru y'intara umushikiranganji w'amagara y'abantu yategetse kuri uyu wa mbere abunguruza abantu n'ibintu kwamana ntaryo bapoma intebe n'imiti y'icimigera ingenzi nazo zikama zitwararitse kugendana udufukamunwa n'ukutwambara ku munsi wa gatanu w'indwi uheze umuryango mpuzamahanga wita iterambere PNUD wahaye imfashanyo Burundi y'amadolari ibihumbi amajana atanu na mirongo itatu kugira ngo bugwanye COVID-19 igizwe n'udufukamunwa miliyoni cumi na zine imashini zifasha guhema zitatu imiduga n'ibindi kuva mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka hatanguye kwibonekeza umuntu wa mbere yanduye umugera wa korona mu Burundi muganga Ndikumana asigura ko leta yari ikoresha uburyo bwayo bwite atamuterankunga n'umwe ayisahirije Eloge Urikaneza Ijwi rya Amerika
baramukije bakunzi namwe banyonyi bijwi rya Amerika muntumbero kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo Ijwi rya Amerika ribasaba ko mubandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga naho mugendera mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira kunyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA radio yacu cyangwa inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 4 4 1 9 9 3 1 Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda turakomeje n'amakuru tubafitiye muri kano kanya. Ishami rya ONU ryitaho impunzi ku isi HCR muri Uganda ryemeza ko muri rusange impunzi za baba 50 arizo zimaze kwandura virusi ya corona. Abagera ku 300 baherutse kuva muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo bariko barasuzumwa. Inkuru irambuye na mugenzi wacu muri Uganda Ignatius Bahizi.
Umubare w'abantu bamaze kwandura icyorezo cya corona muri Uganda wegereje 1000 nubwo benshi muri aba bavuwe bagakira nuko bagasezererwa amavuriro. Nyamara bamwe muri abo ni impunzi zituruka mu bihugu bitandukanye ariko cyane cyane zo mu gihugu cya Sudani y'Epfo. Dunia Aslam Khan ni umuvugizi w'ishyirahamwe ryita ku mpunzi mu gihugu.
52 refugees were tested positive. Out of the 52 positive cases,
impunzi 52 nizo zimaze kwandura coronavirus. Ariko amakuru meza nuko kuri abo 52, 47 bo bamaze gukira n'abandi barimo kuvurwa. Inyinshi muri izi mpunzi zikomoka muri Sudani y'Epfo kandi ziri mu makambi ari mu majyaruguru y'igihugu. Igihe bakorewe ibipimo bagafatwamo iyi ndwara bari bari mu kato bivuze ko batashoboye kwanduza abandi mu nkambi. Nyamara iki ntabwo giteye impungenge nyinshi mu munzi kuko uretse ingamba zitandukanye zo kwirinda iki cyorezo mu makambi n'ahandi impunzi zituye zirimo kwambara udupfukamunwa hamwe no gukaraba intoki n'impunzi ubwazo zivuga ko zifashe neza mu kwirinda iki cyorezo nubwo zifite ibindi bibazo bikomeye nk'iby'inzara.
Impunzi ntizasigaye nyuma kuko amategeko yose yafashwe n'igugu n'umukuru w'igihugu cya Uganda yafatiwe bose n'impunzi idasigaye nyuma. Mpereye ku by'amagara turagerageza gukurikiza amategeko twahawe n'igihugu. Icya kabiri nacyo turagerageza gukurikiza impanuro za government ya Uganda, tugakurikiza impanuro z'abaturongoye aha mu mavillage, kandi jembo na yuko ibintu biko biragenda neza.
Umubare munini w'impunzi zanduye coronavirus ni zituruka mu gihugu cya Sudani y'Epfo zituye mu makambi ari majyaruguru y'igihugu. Ako karere niko kavumbuwemo umubare munini w'abanduye mu gihugu kubera umupaka wa Elegu hagati ya Uganda na Sudani y'Epfo ugendwa cyane, kandi akaba nariho umubare munini w'abatwara imodoka zambukiranya imipaka banduye bavumburiwe. Muri ako karere n'ubundi ariko ku mupaka wa Uganda n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo haherutse kwambukira izindi mpunzi z'abakongomani zigera ku 300, ariko ubu zose ziri mu kato.
As you are aware that Uganda temporarily opened its border from 1st of July to 3rd of July.
Ati nk'uko mubizi Uganda yafunguye imipaka by'agateganyo kumara iminsi 3 kugira ngo yemerere impunzi 300 z'abakongomani zari zimaze amezi 2 zigotewe ku butaka butagira nyirabwo hagati y'ibihugu byombi. Izi mpunzi nshya zose ubu ziri mu kato. Abashinzwe iby'amagara batangiye kuzikorera ibipimo bya corona, kandi ku mpunzi 570 zimaze gupimwa nta n'imwe irafatwamo ubwo burwayi. Ariko ibi ntabwo byatuma tudakomeza gushyiraho ingamba zitandukanye zo kwirinda kugira ngo tube twiteguye neza haramutse habonetse uwanduye.
To be able to deal with any emergency situation.
Imibare mishya y'abanduye iki cyorezo mu gihugu iheruka gutangazwa na Minisiteri y'Ubuzima igaragaza ko abanduye bamaze kugera ku 953, ariko 743 kuri bo akaba bamaze gukira icyo cyorezo. Ku bantu basaga 210,000 bamaze gukorerwa ibipimo by'amagara bijyanye na corona 19. Ignatius Weiss, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva iz'indwi gushika iz'indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Mbere yo guhana agahindukira, tubanze twerekeze mu gisagara cya Ottawa muri Canada, ahari havutse umugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi bwo mu Rwanda. Urunana nyarwanda ruharanira impinduka Rwandan Alliance for Change watangujwe na bamwe mu bari mu nzego z'ubuyobozi bwa RNC nyuma bakananirwa kumvikana. Ku murongo wa telefone mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma yavuganye na Bwana Kamana Ashil, umuvugizi wo mu rwambwe mushasha, abanza kumubaza icatumye bawushinga.
Ubutegetsi bwa Kigali bufite imikorere itubaha uburenganzira bw'umuntu mu buryo bwose bubaho, bwaba mu buryo bw'amikoro bw'umutekano bw'ubuzima gatozi, nta kintu kimwe kibaho mu Rwanda kigenewe ubuzima. Impamvu rero tubayeho cyangwa se n'impamvu tuje ni uko dushaka icyo kintu gikosorwa, hanyuma tukagiramo imbaraga nyinshi cyane n'uruhare rwinshi cyane, kuko tuzi ko abanyarwanda bose bagatewe n'icyo kintu cyo kugira ngo hagaruke amahoro n'ituze n'iterambere rigera ku bantu bose, ritagera kuri bamwe cyangwa se kugatuka abantu bamwe.
Amashyaka menshi avuga ibyo ngibyo, akorera mu buhungiro, akorera hariya mu Rwanda. Niki gitandukanye muzanye kuki mutiyunga kuri ayo mashyaka, niba ibyo muvuga ari bimwe mugafatanya mukagera ku cyo muvuga ko muharanira?
Igishyaka tuzanye nta kindi ni uko dufite ibikorwa byaratangiye n'ibindi bizakurikiraho ibyo bikorwa bizivugira abantu bazabibona ntabwo tuje turi abantu bavutse ejo bundi cyangwa se batangiye uru rugamba ejo bundi tuje dufite impamba nini cyane ya experience iyo mpamba rero turayizeye ndetse nabo turi kumwe benshi cyane n'abandi bazatugana kuko nabyo turabyizeye ni ibikoresho bikomeye cyane bizatuma tugera ku ntego twihaye kandi mu gihe cya vuba kubuye kubyita ko ari ukubura ukuntu abantu bakwiyunga cyangwa se kubura abantu bahangana nuko impinduka zikorerwa mu muryango cyangwa se byakwanga abantu bakisuganya ariko izo mpinduka bakaziharanira kuko nicyo kiba ari icyangombwa cyangwa se nicyo kiba gikenewe kugira ngo ibintu bihinduke
muri ibyo bintu uvuga muzanye kuko nabyumvise mutangaza ishyaka harimo abantu bari muri RNC mwemeza mute umunyarwanda ubumva yuko muzamugeza ku byo muharanira niba mwarananiwe kwiyunga hagati yanyu ntubona ko muje muzanye isura mbi
imyitwarire ya benshi mu bayobozi bakuru yatumye n'izo mpinduka tuba duharanira zidashobora gukomeza muri iryo shyaka twari turimo cyangwa se muri iki gitekerezo twari turimo kuko RNC ni ideoloji kibona natwe ni ideoloji ni ideoloji yo gushaka iyo mpinduka twabwiye abanyarwanda ko dushaka gushyiramo imbaraga kugira ngo tubigereho rero ku bijyanye n'uko tutabashije kuvugana cyangwa se no kwiyunga naho twahoze muri RNC ndashaka kubwira abanyarwanda yuko atari ukuri kuko inzira nyinshi zaragerageje yewe n'andi mashyaka yari yibumbiye muri P4 cyangwa P3 nayo yagerageje kugiramo uruhare ariko inzira y'ibiganiro irananirana mbere y'uko n'iyo nzira inanirana bamwe mu bari bagize RNC bagerageje gushaka ko habaho inzira y'ibiganiro cyangwa se ko habaho ibikorwa bigamije kuzana amavugurura mu muryango kugira ngo usubire mu nzira nziza wari watangiye ariko birananirana ni ukuvuga ngo ntabwo abantu bashobora kwiyunga mu gihe badashobora no kuganira ariko mu buryo tutabashije kuganira uruhare rwacu rwo gushaka ko habaho inzira y'ibiganiro twe twararukoze ndetse n'inyandiko nyinshi zagiye zisohoka mwagiye mubona ko ababishatse bose nanjye ndimo twagiye twamaganwa cyangwa se tukirukanwa ako kanya ubwo rero ndakeka ko ikibazo aho cyari kiri naho ngaho ndetse no kuba icyo kibazo cyari gihari nicyo cyatumye nabyo tunavuka ariko ntibishingiye aho ngaho gusa nuko n'amavugurura twifuzaga muri RNC ajyanye n'urugamba turiho rwo gushaka impinduka zo mu Rwanda ni ukuvuga ngo gahunda cyangwa se ibyadukuriye muri RNC ntibiracyahari ni uko gusa bigiye gukorerwa mu yindi organization kuko iyo twari turimo twabonye ko bidashoboka
i Kigali mu Rwanda hari abantu bari mu nkiko bakurikiranyweho ibyaha bitandukanye harimo abavugwa yuko bari ingabo z'umutwe wa RNC harimo n'abandi bavuga ko bari ingabo z'umutwe wa FLN abo bose ni abantu bari bafite imigambi yo gukora icyo bise kubohoza u Rwanda nubwo muri iki gihe babivuga mu buryo butandukanye bari mu rukiko namwe muzarwana
twavuze mu itangazo ryacu ko dushyize imbere inzira y'ibiganiro kandi impamvu twayishyize imbere ni uko twizeye ko ibyo biganiro bizabaho kandi bikagenda neza ariko ntawumenya uko urugamba nk'urunguru rurangira twe dukomeje kwizera neza ko leta y'u Rwanda izumva ko abanyarwanda bakeneye impinduka izumva ko igomba kwicara ku meza hamwe n'abatavuga rumwe nayo kugira ngo ibintu bigere ku murongo iyo nzira turayizeye kandi turayishyiramo imbaraga zose zishoboka izindi nzira ndumva twazaziganiraho igihe kigeze ariko kuri ubu ngubu twebwe icyo dushyize imbere kuko maze kubivuga ni inzira y'ibiganiro cyakora mwavuga nti leta y'u Rwanda niyumva ko abanyarwanda bagomba kuba bacishwa ahangaha inzira zose cyangwa se uburyo bwose bushoboka bwaba ubwa resistance bwaba ubwa revolution buzakorwa
bana kama nashire umuvugizi w'urunana nyarwanda ruharanira impinduka ndagushimiye cyane kuri iki kiganiro ha ijwi ry'Amerika
murakoze cyane bwana Geoffrey
akaba ari n'ubwa duce dusozerera amakuru yo kuri uno mugoroba yari yegeranije na Facile Gebehu kuri mikro mari kumwe na Joe Diane ni nahazo kwizina rya bagenzi bacu bose twikiranure twifuriza kuranirwa mu byo murimo byose murara hajyana hatarjyana harari umwanzi.